Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwema ubasuza kandi bayikaze makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi, ndamwebwe muduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri Afrika. Nibikiri bihuha abasirikare muri Burkina Faso bari yemereye ko bakuye ku butegetsi Perezida Roch Marc Christian Kabore. Mu butumwa bavugiye kuri televiziyo y'igihugu, abo basirikare bavuga ko ubutegetsi bwa Kabore bwatembagajwe atamaraso asesetse. Bavuga kandi ko ubu iby'igihugu byose ari bo bibazwa. Leta yose barayikuye, ibwirwa shingiro hamwe n'inama nshingamateka biraseswa. Mu byo Perezida Kabore azize harimo kuba yarananiwe guteza ubumwe bw'abanyagihugu ba Burkina Faso imbere no kuba atatoye umuti w'ibibazo byugarije igihugu ciwe nk'uko abamukwiye ku butegetsi babivuze. Kapitene Sidore Kaber Wedrago yasomye iryo tangazo, yasiguye ko abaheritse ubutegetsi bagiye gushiraho ikirangamisi cyo gutunganya amatora kizohurizwa ko na bose kugera ino saha. Aho Perezida Roch Marc Christian Kabore ari ntiharamenyekana. Kudeta ya Burkina Faso igize iya gatatu ibaye mu kiringo cy'amezi 18 mu karere ka Afrika y'uburengero icyo gihugu giherereyemo, ikurikiye yakozwe muri Mali na Guinea. Mu bamaze gutera ibyatsi hirikwa y'ubutegetsi bwa Kabore harimwo umuryango umwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Leta Zunze za Amerika. Muri ako karere nyene mu gihugu kibanyi Mali naco kirongowe n'abasirikare biciye kuri kudeta, leta y'ico gihugu ejo kuwa mbere yasavye Denmark gutahukana ubunyene bwango abasirikare bayo baheruka kurungikwa muri ico gihugu co mu karere ka Sahel. Mu itangazo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu ryongera rishigwa ku mbuga hwaniro, leta ya Mali yavuze ko abasirikare barungitswe atamwumvikano wahabaye. Izo nteko za Denmark zigizwe n'abasirikare hafi 90 bashitse muri Mali mu ntango z'uku kwezi kwifatanya n'inteko zidasanzwe za Buraya ziriko zirafasha mu kugwanya imigwi y'iterabwoba. Ibindi bihugu vya Buraya bifise abasirikare muri Mali ni Ubuholande, Estonia, Ubuswede, Norvege, Ububiligi, Republika ya Czechoslovakia, Portugale, Ubutaliyano hamwe na Hongria. Tukiri muri Afrika tuve muri politike tuje mu gisata c'amagara y'abantu, Kenya na Mauritania byararonkejwe incancu za COVID-19 hafi imiliyoni 2 zatanzwe na Leta Zunze za Amerika. Umutegetsi muri Presidansi ya Amerika White House yavuze ko zatanzwe mu ntumbero yo kubandanya bagwanya ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Uwo mutegetsi yavuze ko Amerika yiyemeje gufata iya mbere mu kurangiza ikiza hose ku isi, aricyo catumye irungika izo ncancu. Presidansi ya Amerika ivuga ko incancu zirenga imiliyoni 390 ku muri yaridi umwe n'igice kimwe yemeye zimaze gutangwa cyane cyane ku mugabane wa Aziya na Afrika. Mu karere ka Buraya, Uburusiya bwitezwe kumwanya n'umwanya bushobora gutera Ukraine, nicyo gituma ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryishinze kugwaniriza umwanzi hamwe OTAN ryavuze cyo kuwa mbere ko ibihugu birigize biriko birarungika ubundi bwato hanze n'indege z'intambara mu buseruko bw'umugabane wa Buraya. Rivuga ko bagiye guhangana n'Uburusiya igihe bwo hirahira bugatera Ukraine. Itangazo rya OTAN ryavuze ko hariko hariyumvirwa no kurungika abasirikare b'inyongera n'ibikoresho bizova mu bihugu bitandukanye biri muri uyu muryango harimo Denmark, Espagne, Ubufaransa, Ubuholandi na Leta Zunze za Amerika. Ejo kuwa mbere kandi umukuru w'igisata cya diplomasiya muri uyu muryango Joseph Borrell yavuze ko ubumwe bwa Buraya butariko butegekanya gusaba abakozi ba ambasade zabo kuva muri Ukraine nkuko leta zumwe za Amerika yabikoze ku munsi w'Imana. Naho muri Amerika umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi John Kirby yavuze ko abasirikare barenga 8,500 bameze magabo ku buryo nabo bashobora kurungikwa gufasha inteko za OTAN muri ako karere. Leta y'u Faransa yo itangaza ko bategetse u Burusiya na Ukraine bazohurira i Paris ejo kuwa gatatu na bagenzi babo b'u Faransa n'Ubudagi kugira batorere hamwe inzira yohagarika urwo ruhagarara. Tugaruke muri Afrika tuje muri Kamerun hari ko harabera za nkino za kane zihuza ibihugu bya Afrika aye nkino zibandanya muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma. Ejo kuwa mbere Gambia na Kamerun byararonse itike yo kwinjira mu cya kane gishira icyanyuma, nayo Guinea Conakry na Mazinga ya Komore birasezererwa. Mu rukino rwa mbere gwejo kuwa mbere gwahuje Guinea na Gambia aho Gambia yatsinze kimwe ku busa bwa Guinea Conakry. Urukino rwa kabiri rwahuje Kamerune na Mazinga ya Komore rwarangiye ku ntsinzi ya Kamerune ku bitsindo 2-1. Gambia na Kamerune bihambije Burkina Faso na Tunisia byaronsiyo tike mu nkino zabaye ku munsi w'Imana. Ejo kuwa kuri wa kabiri naho Senegal ihura na Cape Verde, nayo Maroke ihure na Malawi. Naye ejo kuwa gatatu Cote d'Ivoire ihuza ubwayi na Misiri, nayo Mali ihure na Guinea Equatorial. Iki gice cy'umunani gishira icyanyuma kizorangira ku munsi wa gatatu itariki ya 26 z'uku kwa mbere hamenyekane imigwi umunani zoja mu cya kane gishira icyanyuma.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugerejeho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Amashuri y'imyuga mu Burundi akomeje guhura n'ibibazo nyuma y'imyaka 5 leta yatangije.
Mu cigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemo ingorane. Imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye.
Uwo ni Kasiani Gashirahamwe wo mu ihuriro bafashe bige yakoze ubushakashatsi kuri ayo mashuri. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyapolitike Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Yari yarakatiwe imyaka 25. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu Burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu, ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ikigwe cyakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashyirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro Ecole Fondamentale mu Gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahigwe yo kubandanya za kaminuza. Kase Gashirahamwe nicegeye turongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura.
Mu cigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemo ingorane imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza ubukwerekeye bituma rero ishuri shingiro bari vuko kontu murazi yuko ari habavuga ngo fyonda ntahe ibintu nkivyo baba banyeshuri baba bavyenyi baradehukirwa mu byo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasiye kwitaho ishuri wa mihinga naco bagiye gukorayo niwashaka hariho ikindi tuvuga burya ikija mu bigabano akanovera naho kitaboneka neza nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigura intege kamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwe umwete nishi ikindi ni byo byo kubura ibikoresho ikindi nuko abana ari benshi mu mashuri
ubushikiranganje bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo umugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza umushikiranganje w'indero François Byarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorwa umuti buke buke yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo cy'indero kumunsi wa gatanu uheze
la détérioration des conditions d'études dans les écoles
atitituka jakanovera kinyigisho ihindagurika jyurutonde rw'inyigisho itituka jinge n'abanyeshuri biga mu ishuri ubukene bw'ibikoresho mashuri intebe ibitabo n'ibindi politike yo kwimurira bigisha ahandi itituka jimico abigisha baje hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza abigisha batabishoboye ikena ry'uburaro kubigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe abigisha bakunda mu bisagara gusa no kudahurumbira ishuri shingiro n'ibindi nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga ariko leta ifadikanije n'abitaho icyo gisata iriko irazitorera umuti buke buke kuko zose ntizoviraho icyarimwe ubwo bushikiranganje bwerekana ndetse kw'izo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi raporo y'ubwo bushikiranganje igaragaza ko abanyeshuri barenga 216,000 bahebye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze bose nabo mu gice cy'ishuri shingiro iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice 14% aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'ababyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo bumenye byisonunure
ababyeyi bofasha abana gukunda ishuri niko barongoye indero mu makomene ni mu ntara muri iyo komine arongoye mu indero canke muri iyo ntara yo kwama iminsi yose ari kariro karondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere za kanovera leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka
abanyeshuri ba mbere banangije ishuri shingiro mu mwaka w'2016 umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero y'uko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye canke kaminuza yamara icigwa cakozwe cerekana ko igihangiro ritarashikwa ko kubihanuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'indero abanyeshuri barenga 170 baraheze ishuri shingiro uko mwaka utashe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyapolitike Paul Rusesabagina igifungo cya burundu yari yarakatiwe imyaka 25 n'urubanza areganwa n'abandi bantu barenga 15 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza
iburanisha ryibanze ku bihano baregwa bahawe n'urukiko rukuru urukiko rwahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwakoze amakosa rugabanyiriza ibihano baregwa kubera ko bireze ibyaha cyangwa se kubera ko ari ubwa mbere bakurikiranywe ibyaha bwanenze ko rwabakatiye ibihano byoroshye hirengagijwe uburemere bw'ibyo bakurikiranyweho bwasobanuye ko ibihano by'abaregwa 10 harimo Rusesabagina Paul Nizeyimana Marke wari ufite ipeti rya koloneli mu gisirikare cya MSD FLN n'abajenerali babiri bikwiye kuzamurwa abaregwa bo basaba ko byagabanurwa kuri polisi sabagi na bushinja chabga sabye urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rukuru uko rusesabagi na pora kuri kiramweho ibyaha by'iterabwoba yafungwa imyaka 25 bushimangira ko kwiye gufungwa burundu kubera uburemere bw'ibyo yakoze. Ushinde cyabo vuga ko urukiko rukuru rwagabanirije ibihano polisi sabagi na ruhereye ko yireze ibyaha, bwavuze ko rusesabagi na yireze ibyaha ubwo yari imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko ko yageze imbere y'urukiko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akabihakana. Ushinjacyaha bwagaragaje ko rusesabagi na yaje guhinduranya imvugo ndetse akaza no kwikura mu rubanza atarisobanura kuri ibyo byaha ndetse ntiyemere ububasha bw'urukiko. Ushinjacyaha kandi bwananenze uburyo yagabanyirijwe ibihano hagendewe ku ngingo ivuga ko ari ubwa mbere yarakurikiranyweho ibyaha, busanga bidakwiye. Ushinjacyaha buvuga ko kuba rusesabagi nakurikiranyweho icyaha gikomeye cyaviriyemo abantu gupfa ariyo mpamvu bamusabira gufunga ubuzima bwe bwose. Rusesabagi na Paul ntacyo yasubije kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko atitabira urubanza rw'ubujurire. Uretse Rusesabagi na ubushinjacyaha bwasabiye kandi igihano cyo gufungwa burundu Nizeyimana Marco wari wahanishijwe gufungwa imyaka 20 ahamwe n'ibyaha bibiri birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Nizeyimana yari akwiye guhanishwa igifungo cya burundu kuko aricyo amategeko yateganyirizaga icyaha yakoze cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byateye urupfu. Nizeyimana Marco avuga ko yemera icyaha kimwe gusa cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'ubwo urukiko utakimuhamije. Nizeyimana Marc wari mu rukiko we yavuze ko yemera icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo za MLC DFRN bityo ko atari kwemera ibyaha atakoze, asaba urukiko ahubwo ko rukwiye kumugabanyiriza ibihano. Abandi babiri bari abasirikare bo mu rwego rwa jenerali cyakora bo ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FRN kuko wavutse baratawe muri yombi. Aba ni jenerali Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR Foka. Kuri Nsanzubukire ubushinjacyaha buvuga ko ibyo aregwa hiyongeraho urutonde rwasohowe na Roni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba. Urukiko rukuru rw'abaha ibihano by'igifungo cy'imyaka 5 ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo, busaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabahanisha igifungo cy'imyaka 20. Urubanza ruzakomeza ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ubushinjacyaha bukomeza kuvuga kuba bwajuririye bahawe ibihano bito. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi muri komine Gitega haravugwa ibura ry'amazi ababangamiwe cyane na amashuri yisumbuye abiri afite abanyeshuri biga barara bakoresha amazi bavomye mu migezi ku buryo batinya ko bishobora kubaviramo indwara. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije inshuti zayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo kwibuka kubirometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimwo abana bangana uko nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira w'2022 ugitangura. Mane Rambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga yitiriwe David and May cyo kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo c'amazi, turi kuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike ca tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwa Nkana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tije twari tuyitangura saa 9 ariko ubu twaciye turushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera.
Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babaza gukora uduhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa nabo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga
aha dukora imunzu kubera yubweyo harakanuko keshi uzanyereka ku munsi aka gatandukanye ni byiza ko kuri impunzu kubera sanga bigoye nyine igiye mu bandi nakaho dereka vuye nyine mo
hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzo umuntu asa uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo mu icyo gisanze abanyagihugu bo mikati ari benshi usanga uri kurakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
byashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ishobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara
nima Adele akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atubabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bariko baribwa nca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda
cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri sawifi
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex umugani kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turi yarange tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu seruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye uwo mutegetsi muri Regidezo abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize General Muhozi Kainerugaba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba no muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari mu ruzinduko mu Rwanda rwamuhuje na Perezida Paul Kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi n'uruzinduko bamwe babonye nk'ikimenyetso gishobora kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza. Mugenzi wacu Team Ishimwe yaganiriye na Abel Bizimana umuyobozi wa district ya Kisoro muri Uganda amubwira uko abaturage bakiriye uru rugendo.
Uruzinduko twarwakiriye neza rusa rwose nk'igihe imvura igwa hashize igihe cy'izuba kirekire kuko urabona kuva igihe imipaka ikingiwe twebwe abaturiye Gisoro umva ko tuvuga Ikinyarwanda nangwa si icyo twita igifumbira tukaba duhahirana turungurana kandi tubana neza n'abatuye mu Rwanda akaba ari abavandimwe ndetse n'abatuye muri Congo. Kubona rero twatumeze tumaze iyi minsi yose imipaka ikinze twagera ngo tukabona imishyikirano yabayeho mu bihe byashize yarapfuye noneho tukaba tubona famili ya perezida wacu itangiye kwegera Perezida Kagame ubwo no kuduha icyizere ngo ahari noneho iyi ayine kapiteni yari yarashyizwe hagati yacu n'abavandimwe b'abanyarwanda igiye kuhava.
Nicyo nongeye kubaza ko abaturage ba Kisoro ku ruhande rwa Uganda na Cyanika bari mu bagizweho ingaruka cyane ku bijyanye n'ubukungu kuba u Rwanda na Uganda bisa nkaho biri kugenda bizura umubano biciye mu nzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro murabona bitanga icyizere kingana gute ko imipaka yakongera gufunguka
uko nyine president u Rwanda yavugaga twabonye yuko haracyari ikibazo hagati yabo batware bombi ambasaba abayobozi bombi ariko kuba byo byonyine umushyikirano yatangiye twebwe biduhaye icyizere kuko nyine umuco mukeya uruta umwijima turabyishimiye cyane ahubwo twe twari tuzi ngo umutware namara kuvayo nyine akabonana na perezida hari ibyo bari budutangarize ariko ntabwo byatunejeje kuko bisa nkaho bakiri mu mushyikirano ikomeye itatuma badutangariza roadmap y'uko uyu mupaka uzakingurwa ariko rero ku ruhande rwe twebwe abafumbura rwose ni nko kuba gukingura irembo riva kwa papa wawe no kwa mama wawe no kumuvandimwe banabikoze baba batugabanyirije ibibazo uko ukuntu twacuruzanyaga cyane aba small and medium entrepreneurs
ubwo urashaka kuvuga abakora ubucuruzi buciriritse
bacuruza utuntu twa make ukabona abacuruza bari gukora agashingi ibyo byarapfinye twagezeho n'ikibazo cya COVID-19 ubwo twe twafashwe kabiri kuko mbere bakinze imipaka nuko none na COVID-19 nayongera gukinga intara yasigaye nko muri Congo n'andi duturanye naho tumaze iminsi nko mu gihome nangwa se mu buroka bw'ubukungu
ingaruka zikomeye cyane gufunga imipaka bishobora kuba byarageze aho mu karere ka Gisoro n'izihe
ingaruka za mbere imipaka barayikinze batubuza kongera guhahirana batubuza kongera kugenderana hari igihe wumvaga yuko umuntu wambuka umupaka yapfaga none rero ibyo byose nizo ngaruka kandi abari baje mu buryo bw'ikubagaho cyose instant ngo n'abantu bari barashoye imari zabo zo kubafasha amaroni ibyo byose byaratokomotse abantu bamwe bashobora kuba baragize n'ubwandu bwo gupfa bamwe bakaba banije yahuye kubera amadeni ibyo bari baragujije barimo gucuruza byahise bibora imyaka iyo batutse ducuruza imyaka yagurikanye ugasanga nibaguze ibyo kurya n'imbuto n'ibindi nk'ibyo ako kanya kuva umupaka urakinzwe ibyo birahita bibora none ibyo byatubayeho ahubwo nyine nk'amwe abanyamakuru muzinze bavugane n'abaturage baturiye ku mupaka wa Cyanika baturiye ku mupaka wo muri Kabare yitwa Gatuna abari hagati mu Rukiga abagira ingaruka z'ibibazo bya politiki bariho nk'abantu bagize ikibazo muri South Sudan igihe habagaho intambara ikibazo cyabo cyagiye mu paramenti no kwishyurwa barishyurwa ariko twebwe abacuruzi bacu baho bikomeye cyane nta n'ushaka no kubivuga niba ubyumve
ukomeje ku baturage kandi ni nabo uvugira abaturage baho ngaho Kisoro baramutse bageze nk'amahirwe yo guhura na Perezida Museveni na Perezida Kagame niki ubona babasaba
abaturage ba Kisoro aho nyobora bagize ukuntu bahura n'aba batware ahantu bababwira ngo rwose ibi bintu byabaye bitazongera kuba kuko nta n'ahandi byari byarabaye mu mateka y'ibihugu byombi bakababwira yuko bagize ikintu cyo bongera gupfa bazagira ibindi bakora ariko batazongera gukinga imipaka so gukingura umupaka rwose turabisabira Imana tugeme mu mashengesho abantu basenga muri Gisoro mu masitorero yose baba basenga kugira ngo nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni na nyakubahwa Perezida Kagame basubire muri wa mushyikirano twagiranye.
Aberi Bizimana, umuyobozi wa district ya Kisoro muri Uganda, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Yakoze
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Chuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose
Radio yanje Radio yawe Karaguru shinge kumakuru nyakuri Yeah yeah Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika